mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda hano muri cyo 18 muri kumenaje wi Diane nahazwe ndungwe ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunze.
Washitse cyambi kintu bagufasha barakwandika bagasha gushyira mu ihema nyene mukarindira mukagwameshi kugira ngo batware iyo muje batuza kuzana imisendere ajye namaze n'amari kafejo.
Uyu ni umwe mu mpunzi z'Abarundi yaciye mu ikambi y'agategekanyo iri muri zitatu zugawe mu gihugu cya Tanzania. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye impunzi z'abakongomani zaraye ziguye mu gihe izaraye zitavye Imana igihe polisi y'u Rwanda yariko igerageza kubakuraho bari bamaze iminsi bakambitse imbere y'ibiro vya HCR ishami rya ONU ryitaho impunzi. Turazigaruka ko handi hato murabi hagufi ya maradiyo yanyu. Ariko mbanze ndababwire muri make ku gutana mu mitwe hagati y'igisirikare cha Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe n'abarwanyi b'abayisilamu b'abaganda mu muhadi wa ADF kwatumye kuri wa kane abanyagihugu bo mu gisagara cha Mbau mu ntara ya Beni bata ingo zabo barahunga. Teddy Kataliko harongoye runani rw'amashirahamwe adakiranira inyungu za politike muri Beni mu ntara ya Kivu y'uburaruko yatangaje ko abanyagihugu bashwiragijwe bamwe baja ahitwa Uyica mu buraruko abandi nabo berekeza mu bumanuko. Hagace kambau kabamwo abanyagihugu bashika 30,000 kari mu kubirometero 20 mu buraruko bwa Beni. Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikabiharugwamwo abateshejwe izabo bagera ku 4,000,000 n'ibihumbi bi amajana 5. Ishavu n'ubwoba birabandanya vyongera mu bavyeyi mu buraruko bwa Nigeria bavuga ko abana babo b'abakobwa bashika kwijana bataraboneka nyuma y'igitero cakozwe n'abarwanyi ba Boko Haram. Abategetsi muri leta ya Yobe bavuga ko abigeme 50 bataraboneka nyuma y'ico gitero cabaye kuwa mbere ku mugoroba mu mihana yahitwa Dapchi. Gushika ubu haracari kutavuga rumwe ku maraporo ku bitigiri by'abakobwa babonetse hamwe n'abataraboneka. Igipolisi co muri ntara hamwe nabo mu ubushikiranganji bw'indero bari bavuze ko abanyeshuri banyurujwe ariko mu nyuma baca bemeza ko binyegeje mu ishamba nyuma yo guhunga ico gitero. Igisirikare ca Nigeria ku munsi wa gatatu catangaje ko carukuye abakobwa 76. Radio ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda. Turabandanya ibiganiro vyacu tubafitiye muri kano kanya. Murayumva rero kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro vyacu ni ku rubuga rwa internet ariyo wezitatu akaburungu radio yacu vewa.com na ku rubuga rwa Facebook adresi yacu ni vewa radio yacu.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Polisi y'u Rwanda itangaza ko impunzi z'abakongomani 5 aribo baraye bitavye Imana igihe ari kwigerageza kubakura aho bari bamaze iminsi bakambitse ku biro vy'ahakorera ishami rya ONU ryitaho impunzi HCR. Umunyeshamakuru wacu Claude Ganza Munyamagana turaza kumwakura handi hato kugira ngo atubwire ibindi kuri no nkuru. Ariko tubanze duce tuja muri Tanzania aho ushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu werutse kuvuga ko ikambi zitatu z'agategekanyo zahura zakira impunzi z'Abarundi shasha zihunze zugawe muri izo kambi. Ubu nta numwe ariyo. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru akurikiranira hagufi ibibazo by'impunzi muri Tanzania aratubandaniriza ino nkuru.
Ikambi zugawe ni zahora zakira Abarundi bashasha bahunze igihugu cyabo bakakirirwa mu gihugu cya Tanzania ziri mu ntara ya Kagera muri district ya Ngara ihano rubibe n'u Burundi. Izo nazo ni kambi ya Kagunga, ya Manyovu, hamene ya Rumasi. Umushikiranganje w'intore gati mu gihugu cha Tanzania ari nabajeje ukibazo c'impunzi yavuze ko aheze gihe kitari gito izo kambi ata muntu numwe zakira. Mwiguru Nchemba yemeje kandi ko atabantu bakiriko barahunga igihugu cy'u Burundi bakigwa muri Tanzania. Ubwo bushikiranganje bwace busubiza amazu yahora yakira impunzi mu minwe ya district ya Ngara kugira ngo arangurigwemo ibindi bikorwa by'iterambere.
Sio kusubiri kupokea mmoja wawili wakati kuna elfu.
Ahamwiguru Nchemba yagize ati kubera iki muguma mwicaye murindiriye ko hari umwe canke babiri yoza gusaba ubuhungiro nkuko ribindi kuko hari nabagera ku 34 b'abarundi bari mu makambi y'impunzi atandukanye basavye ko bo kwitahira mwofuma mufasha abo. Hari nabari kuba barisubiriye kurima iwabo kuko hari amahoro byerekana ko mujyohegwa nuko mubabanye habi intambara namwe mukaguma mwiyakirira impunzi gusa. Ayo makambi y'agateganyo yahora yakira impunzi z'abarundi yugawe ari mu gice gihanura bibe ni ntara za Muyinga, Kirundo, Cankuzo, Ngozi, Rugigi, Rutana na Makamba. Ubu nta mpunzi n'imwe iriyo naho biruko niho haciye 254 by'abarundi ubu bakiri mu buhungiro muri Tanzania. Uye haciye ubari mu ikambi ya Mutenderi aribuka ico hamufashije we na bagenzi we.
Nazaru masiye ko abantu twaciye mu guhunga n'ibiki barahuka nyinshi yego manje kuri naci washitse cyambi kintu bagufasha barakwandika bagaca gushira mu ihema nyene mukarindira mukagwameshi kugira ngo batware iyo muje batuza kuza nayo mutsendere aje namaze namari katwe jo hanyuma ndise kwinjye gaca bapaka imodoka gaca batware rero nakusaga nkibona gatori budi ho kuzira impunzi hafashe abantu bwishi bose none uri impunzi uri kuvuga ngo ndifite deja menace ukashikira ahantu ugasanga naho harugaye ufate nk'abaje bari nyuma yawe gukurikirana imodoka ushitanze rugaye urumva ni nk'ahandi nyene ucofatwa fasire ma.
Uwundi nawe ntiyaciye muri imwe muri ayo makambi y'agateganyo yugawe avuga ko ari uburyo bw'uko igihugu cya Tanzania kigaragaje ko kitagishaka kwakira impunzi z'abarundi. Ahari mu ikambi ya Nduta nawe naribuka amajoro yaharaye agihungu bwa mbere mu mwaka w'2015.
Ezaziba afite akamaro kuko nk'umuntu avuye mu Burundi ikobero ikabanga akayambukira igasange niho hari kambi y'ubushikiro bagacamo bakira afede juru bagacamo mutransfera vere rumasi igihe rumasi bakwiye nka deni tuwasa ukatuwamire bakaba batransfera rero bakaba bazana ino duta cyangwa bakabatwara inkandi bateza kuba bari mu Burundi nagenewe nakiri rumasi imaze kuba amaze iminsi 13 ni ukuvuga nk'abantu bava mu ntara za Muyinga, Kirundo, Cankuzo, Ngozi bakabingirira rumasi ndetse n'abava mu Cankuzo bingire mu rusaka mbaca ngo babazanira umasi ku bantu bava mu Rutana, Makamba bakabaca ahantu ikikagunga bagaca ngo baca babinjiza babajyana za Nyarutari tujashika baduha uburenge tuba turifuka bagaca baduha uturago two kuryama ko n'imisegetera bagaca baduha ifungurwa nyene vya da UN ifu y'ibigori n'ubugari n'ubwishaza n'intuzuya n'ubuyi bwo mu gatondo babiduha bitetse byo bagura ko umuntu kuva ku mupaka direkitema no gushika ndahinduta hariho abantu benshi rega b'inzira karengane bazohava bava mu Rwanda kuko yafata Tanzania ifa n'ibigwa y'ipaka.
Igihugu cya Tanzania ntikiratangaza icese ko chance kwakira impunzi z'abarundi yamara kiguma gihimiriza impunzi gutahuka kuko kubwo abategetsi batandukanye amahoro yagarutse mu gihugu cy'u Burundi izo mpunzi zahunze zivamwo. Icyo bikoze icyo gihugu kirahumuriza impunzi zirenga 254 zitaratahuka ko atazo kwirukanwa ku nguvu. Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Muradutunga rero nshuti bakunzi, ntituriko turashobora gutora amenyesha makuru wacu Claude Ganza Munyamagana kugira ngo ashobore kutubwira ivyerekeye impunzi z'abakongomani zari zimaze iminsi zikambitse imbere y'ahakorera ishami rya ONU gita impunzi RCR mu gihugu cy'u Rwanda, ariko tukamuronka turaza kugaruka kuri iyo nkuru.
Nshuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kilohertz ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kilohertz ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kilohertz ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Ishyirahamwe ry'abakenyezi baharanira amahoro n'iterambere rirarajwe ishinga n'ikibazo cy'abana b'abigeme bacira hagati y'amashuri. Iryo shyirahamwe ryitwa BWPD. Umukuru waryo w'iryo shyirahamwe ry'abakenyezi baba mu Buholandi yabivugiye mu Kirundo, aho ryari riramutse risohora abigeme bigishijwe imyuga inyuma yo guta amashuri. Mugenzi wacu mu ntara ya Kirundo Jean Bosco Ndarurinze araza kutubwira ibindi kwino nkuru.
Mu kigo cyitiriwe amahoro cyo mu Kirundo, ugwarukana n'abakenyezi barakurakuranwa guhabwa inyigisho. Icyo kigo cyegukira ishyirahamwe ry'abakenyezi baharanira amahoro n'iterambere baba mu gihugu cy'u Buholandi, cibanda cyane ku iterambere ridakumira. Kuri uyu wa kane cyasohoye abigeme bakiriye amashuri hagati bigishijwe umwuga wo kubarira. Uko ari cumi na batanu batahukanye imashini zibarira. Ishyirahamwe ry'abakenyezi baharanira amahoro n'iterambere ivuga ko ikibazo cy'abigeme bacira amashuri hagati ari inkoramutima.
Ikibazo cy'abakobwa bacira amashuri hagati ni ikibazo kidukora ku mutima. Nk'umukenyezi nagize Imana nkaheza amashuri, sinifuza kubona umukobwa aciriye hagati kubera impamvu zitamuvuye ko, kuko akenshi abaheba amashuri si uko biba biturutse ko turi muri context kenshi itagiye irohereza abakobwa, hanyuma ugasanga baraguye mu mutego. Abenshi baba banose n'abana, urumva kuronka umwana uri naho nikora ni ibintu bibabaje. Abapfuye abantu babiri, uwo mukobwa bagiye n'umwana babyaye ari mu gahinga ntabahagaze, ariko mu kubaha akantu k'umwuga ndumva umuhaye ubuzima ukaha ubundi buzima n'umwana yabyaye.
Stefani Yambanze Ndore arongoye ishyirahamwe ry'abakenyezi baharanira amahoro n'iterambere. Icyo kibazo kiza imbere mu bihanze ugwaruka na cyane cyane abigeme mu ntara ya Kirundo. Remi Bigira Umusase ni umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Kirundo ajejwe iby'imibano.
Ngaha iwacu mu Kirundo nk'uko biri shobora kuba no mu zindi ntara, turafise abanyeshuri bahevye amashure na cyane cyane abigeme. Dushobora gusanga bahevye amashure kubera bamwe batwaye inda z'indaro, abandi ugasanga bahevye ku zindi mvo zitandukanye. Bariho rero kandi ni benshi, ari nacyo gituma twagomba dukenguruke uyu mugambi wakozwe n'iki kigo Santara Mahoro cyo kubigisha umwuga cyane cyane umwuga wo kubarira.
Kubigeme kuva mu ishuri bigira ingaruka mbi, byashika ku batwaye inda bikarenza. Uyu ari muri abo
ubusanzwe nyuma yo kwibaruka kubera yuko uba wavuye mu ishuri cyane, niyo utaba wavuye mu ishuri urabaho nabi bivanye n'uko nyine ababyeyi mutaba mucumvikana. Nk'ubu twe turaronza akarusho, ubu ababyeyi barabona yuko natwe dufise icyo tugiye gukora, batovuga ati twarahebye amashuri kuko dutewe iteka. Kenshi na kenshi rero nk'abo usanga baca babihakana, ugaca usanga nyine abayeho mu buzima bubivanye n'uko umwana atagira se. Ije bishitse nakamugira aramwemera, mugo gasanga nubwo amufasha iwabo nyene ntibabanye neza, usanga nyene abayeho nabi, yambara nabi, ajya nabi nyene bivanye nubwo buzima yagiyemo.
Kuri uyu mwiheburo ikigo cyitiriwe amahoro n'iterambere kivuga ko cyigishije abo bigeme kugira azuhimbaze vuba umunsi wahariwe abakenyezi, bumva ko bafise iteka. Stefania Mbanze Ndore,
uyu munsi arumva ko ari umukenyezi kandi itariki umunani buca yimiriza, ndazi ko nabo bazoyihimbaza mu kanyamuneza ntangere, kubera ko uyu munsi wabaye nk'ibiremwa bishasha. Barasubiye inyuma bafise impamba tubatekereye izotuma nabavuga ati nanje ndashobora kuja mu bandi kuko nanje ndashoboye.
Ku ruhande rw'abajejwe intwaro, Remi Bigira Umusase umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Kirundo ajejwe imibano, asaba ishyirahamwe ry'abakenyezi baharanira amahoro n'iterambere kwiyumvira n'urundi rwaruka ruri mu makomine yose yagize intara ya Kirundo. Ni mu gihe abigishijwe baturuka mu makomine atatu gusa kuri ndwi agize intara ya Kirundo. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Jambo skondarulinzi harakinu yei nunguriwe mshuagusura kuyumva kuriwe zitatu akaburungu radia tuvewa akaburungu ukom ya matelefone yari ya tukwangiye uwarakunze dukje mugihugu churugu anda tulikumenu menye shamakuru watu Claude Ganza Munyamagana kiliku harakuri kilanira hagufi kibazo chimhunzi zaba kongumani baribama ze imisi baka ambitze imbere ya hakure la RCR. Claude Amahurungaho Murgwanda.
Mahora Diane.
Uhejeje kutubwira mukanya ko polisi za yamaze gushira ahabona ibitigiri bya bitavye Imana ejo nabakomeretse vyifashe gute?
Ubu tuvugana duhagaze neza n'ubundi kuri ya nyubako ya HCR niho polisi y'igihugu ihisemo gutangira ikiganiro n'abanyamakuru. Ubu niko kigitangira mu mpamagaye ariko twari tukigiyemo. Ariko niwari yari yamaze gutangaza nuko mu mpunzi hapfuye batanu hakomerekamo 20 ndetse no mu ruhande rwa polisi hakomereka 7. Ubu bari barimo kwerekana ibikoresho impunzi zifashishije zirimo imihoro, amahiri n'utundi twuma ndetse berekana n'ingabo za polisi zigera kurenye ingabo no kuvuga bukiye cyangwa izira zikingira umuntu enye bavuga ko zangiritse muri uko gukozanyaho hagati y'abapolisi ndetse n'impunzi zari zakambitse nka ku kicaro cya ishami rya Karongi.
None ga Claude, ubu unye hari impunzi zikiri ngaho batashe hama bimeze gute?
Mu by'ukuri nta mpunzi nimwe iri aha ngaha. Mu gitondo cy'uyu munsi nibwo abapolisi bari baje n'ubundi aha ngaha kuri iki kicaro hari hasigaye ibikoresho byabo byose nta na kimwe bari bajyanye. Bahakora isuku ku buryo ubu ngubu uhageze urasanga ari ahantu hasukuye, hamwe haratose biragaragara ko ari amazi bahamenye. Ibyo bintu nabyo ntihari gihari, ntabwo turamenye neza aho byagiye. Ubu wenda nibyo twari tugiye kubaza mu kanya umuvugizi w'igipolisi akaba yatubwira niba babishyiriye ba nyirabyo aho baba bari, niba bose basubiye mu nkambi cyangwa se ahandi bagiye, kuko mu bitangazo ntabwo babigaragaje.
Muri abo batanu bitavye Imana nabahitanye n'amasasu, kuko ari watubwiye ko hariho n'abari bameze nabi bari bagwaye bitabye Imana bice mu bwahe buryo.
Ibyo ngibyo Diane nicyo kibazo twa tugiye kubaza umuvugizi w'igipolisi. Ubu tuvugana ahagaze imbere yacu tugiye kumubaza. Ntabwo nahita ngisubiza rero, ubwo ni ugutegereza icyo waza kugisubizaho. Ariko uko byaba biri kose mu itangazo bavuga ko ari abakomeretse hanyuma bajyanwa ku bitaro abari nayo bagwa. Ntabwo rero basobanura niba aba babarazize wenda amabuye, amasasu cyangwa se indwara.
Uraza kuyitubwira imbere y'ikiganiro muri isanga kugira ngo abatwumva baze kumenya aho bagera, imbere y'uko tuca tukurekuruka aja kuvugana na polisi. Izo mpunzi ziravuga ko zigiye guca zikora iki ubu unye ko zatahutse mu ikambi?
Ngira ngo Diane, ntabwo ndabasha kugira neza mu nkambi ngo ndebe niba wenda abasubiye icyo bateganya ubu ngubu. Ariko n'umuyobozi w'izo mpunzi kuva ejo ntabwo telefone ye ikiri gucamo, ndetse na bamwe mu bo twagerageje guhamagara batubwiye ko nta makuru ye bazi niba ari mu bapfuye cyangwa se mu bashimuswe. Kuko polisi ivuga ko hari abo ifite bagera kuri 15 bagomba gukurikiranwa ibyaha baba barakoze byo gufata bugwate ndetse no kugumura abaturage. Ntabwo rero turamenya neza mu by'ukuri kigomba gukorwa, kuko umuyobozi wungirije w'iyi nkambi twabashije kuvugana nawe yambwiye ko bagifite ubwoba ko bataratuza ngo bamenye icyo bashobora gukora, ndetse ko hari n'abantu babo babuze bataramenya ngo ni bangahe, bataramenya na gahunda yo gushyingura. Ubwo nibyo dukomeza gukurikirana wenda mu mwanya uburyo mu zindi gahunda z'amakuru yacu tuza kuba wenda hari ibyo twamenye tukaza kubigeza ku bakunzi b'ibihugu bya Amerika.
Urakoze cyane rwose Claude Ganza Munyamagana, ubandanye ubikurikiranira hagufi, hama turaza kongera mu makuru yacu yo hanyuma n'imbere y'ikiganiro muri isanga kugira ngo utubwire uko bizaba. Nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika, tukaca tubatumira mu kiganiro muri isanga igihe c'isaha 10. Uno munsi mugenzi wacu Eugenie Mukankusi araza kongera kugaruka kuri ico kibazo c'izo mpunzi z'abanyekongo. Uno munsi aza kuyaga ahanini n'abafasoni bari muri abo banyekongo bamaze imyaka 22 mu gihugu c'u Rwanda. Bimwe rero mu vyo bariko barasaba kugira ngo batezurirwe nuko bokwimurirwa mu kindi gihugu canke naho bakaraba kubaba zurira ubuzima bwabo, bemeza ko dufungurwa baronka ari duke. Ikindi naco bavuga nuko ngo hariho abagenda ku mazina yabo baja hanze batwawe nk'impunzi. Muraza kuba hagufi ya maradio yanyu saa 10.
Tuga, tuga. mwami kumusazi wawe ni hobi boneka dura niwe gusa unaura ninyishu niwe gusa unabara Minda kuingize nubuge Uriho Uriho Data numishe Inyonga zawe kubuka
Kijugi Amerika Washington DC Mukirundi ni kinyarwanda karirimbo nivuga ka Arison Vestine Umurundi kazi aririmbo turirimbo tw'Imana Mukanya rero murumvise ko twatanguye guca tubashamwo uturimbo dutandukanye murabimenyereye ko nkano mango tubatahiriza abanyu aho baherereye ahatandukanye turaza gutangura rero kubaha ikaze ku matelefone yacu tukibutsa yuko ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda kino kiganiro cumviriza kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu wa mbere twakiriye akaba ari Elia Elia ikaze ku ijwi rya Amerika
Ekome murakoze ndabahaye mwiriwe.
Amahoro iri urakomeye.
Ekome ndashi.
Uhedere ya madaye.
Imwitoko mu kibenga.
Uri gusuma canke wa hari hutwashoye.
Ahuko niho nkorera.
Niho ukorera akorera bidukigaheri.
Wewe wari umaze kuza kugura ibiraki.
Eh mu kibenga.
Eh.
Wika.
Ndi muri baba ndibateri pasi bika bita kwipanga neza hamwe umukiriya je asanga nyene bimeze neza
utera ipasi ki
batita gutera ipasi ufatira ya bimeze neza ukabipanga ugasanga ku mufuko aho bihagaze bisa neza kwebwe tubyita gutera ipasi
mu byita gutera ipasi none mu mutandukanye he na bamwe babidandaza abandi
eh abadandaza babita abakomeresa natwe turabakozi ba
None gairiye wewe ucuhembwa nande ucuhembwa nanye nibiraya canke uhembwa nuje kubigura ukamushikanira ku muduga
Oya ntembwa nanye nibiraya uwo onyaje kubigura ahubwo ndamukarabisha ku nkamwereka hari cyiza
byiza Eh nakazi mukora muri benshi
Ego me turi benshi
Ugakora kuva kwa kangaye gushika kwa kangaye
Amusi numwe mu misi yaremwe n'Imana siba
Ukuva kwa mbi gushika kwa Mungu
Yego.
Kandi ndumva rero uraronka mu dufaranga tutari duke. Uco aho nyene mu kibenga.
Ahantu mba neza na neza ni ku isoko yo mu gisyo nimba wari umaze kuhashika.
Mu kanyosha.
Yego.
Eh. Ako kazi sinari nzi ko kabaho.
Eh ahubwo rero aje umuze wajino uzoze ndaguha ibiraya nawe ugende kumeregwa neza.
Ngende kumeregwa neza reka nzohicisha mu misiri imbere.
Ekome
uraburambikiye.
Yego.
None ucudandaza wewe ivyugorora ni ruhengeri canke ni vya.
Turafise ivyitwa bukeye.
Mhm.
Tagira ivyitwa ibinyakayanza, tagira n'ivyitwa ikiganda tukagira n'ivyitwa ruhengeri. Urumva hari ubwoko bw'isi n'ivyo rero bita ibirundi hamwe na mob.
Bigeze kurangahikira.
tufise ruhengeri n'amajana 8 tukagira ikirundi cy'amajana 7 tukagira nibindi ikirundi bisanzwe biri kubiri cy'amajana 6.
Reka ndakureke rero witahirize abawe Eliya, hama usubire ku mirimo yawe ugororere utwo turaya abaje kugushorera.
Neza cyane kose. Wa mbere ni mama wanje ngaho ku radio yitwa Engeni. Se kumumpera mwiriwe nimba yakoze.
Ndamubwira arakumva.
Ama undi nawe ni bosi wanje bita Jamari. Ama mbuye naho nifata ukuguru Karoli. N'ababyeyi be wanje bahari nyene bandi, ababyeyi bahajya nyene, ababyeyi be wanje bambyara bari imbuye muramwanje wiri, ababanyi Yeremiya, Oreliya, umuntu w'umuhinga mu byo kubarira yitwa Sereje, abashimira ku biganiro ariko umutumba wa Mugina nyene hagimbuye nawe ngo arabahaye mwiriwe kandi nk'abantoreza ngaho. Murakoze.
Urakoze cyane gose Eliya, ugira umunsi mwiza ngaho mu Kibenga.
Nanjye ndawubifurije Diane n'inaha.
Urakoze cyane.
Akaririmbo sinzi.
Ushaka kahe?
Akimana akari ko kose kubera ngira nje muri korale mu mwanya.
Aka kariko karavuga na Akimana, muhinga bw'ivyuma Macdilia biravuze ngo ni kabura habura urwanko.
Neza cyane gose.
Urakoze.
Ego.
Aminda kuingize nuvuge. Uriho, uriho. Data numishe inyonga zawe kubuka. Nuvuge. Memura ngaminda yote wefuga.
Go,
ijwi rya Amerika muratwihanganira amatelefone ntariko aradukundira uno munsi nakundi ivyuma ntibisezerana, ariko tubandanye tubifuriza weekend nziza aho muri, kandi tunabatumira mu biganiro byacu bitandukanye. Saa 10 aza kwari ikiganiro muri Isanga, turaza kugaruka ku kibazo c'impunzi z'abanyekongo bari mu gihugu cy'u Rwanda bo mu ikambi ya Kiziba. Uno munsi tuza guha ijambo abapfasoni bari muri izo mpunzi. Hama igice isaha 12 aza kuba ari amakuru avugwa mu Burundi, hama igice isaha 1:30 naho amakuru avugwa ku isi yose, twibanda cane gose muri Afrika. Go, 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 go akabino gaduce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi makoze mwe mwari ko muratwumviriza muherereye ryanino Diane Nahazwe Macbilia Biro hamwe na engineer Joe twari kumwe mu biganiro vyino mwanya twempitse wifurize weekend nziza igice saha 10 muri aba hafi ya radio yanyu mu kiganiro muri isanga
I go do my best, go. Hey, chop the way do one banga. Go. If I don't start, oh, shall you go?